Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubizwi rya Amerika ribandanije ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mu gitangura kumviriza mbere namwe mwatanguye kuva Ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu na Deni Yongabo ije mboye ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2022. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwacu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu i Kigali. Aho ejo ku munsi wa gatanu i Kigali hari hakoraniye inama ya gatatu ihuza komisiyo ihuriwe ko n'u Rwanda na Uganda yitabiriwe n'ibihugu bya Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abahuza. Iyo nama igenewe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Rwanda agenewe kuronderera umuti ibibazo bimaze iminsi hagati y'ibyo bihugu byombi. Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri inkuru.
Mu magambo yavuzwe n'abahagarariye ibihugu byombi bongeye kumvikanisha gushinjanya hagati y'u Rwanda na Uganda, buri ruhande rushinja urundi kuba rutarubahirije imyanzuro yafatiwe i Rwanda muri Angola igamije kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi. Uhagarariye intumwa z'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko u Rwanda ruheruka gufata icyemezo cyo gukura ibirego ku banyauganda 15. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko amasezerano ya Rwanda yo kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi atubahirijwe ku ruhande rwa Uganda, cyane ko hakiri abanyarwanda benshi bagifungiye muri iki gihugu. Ambasaderi Nduhungirehe yanavuze ko nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi mu minsi ishize, Uganda yateye intambwe irekura abanyarwanda 9 yari ifunze mu buryo butemewe, ariko ngo ntibihagije, akaba hari ibyo yongeye gusaba igihugu cya Uganda.
First, to disband the Rwanda National Congress RNC and the Ruth Urunana networks in Uganda, and to arrest and extradite all its members so that they can face justice in Rwanda. Two, to refrain from all actions meant to destabilize the Republic of Rwanda and eliminate all factors that may create such perception. Three, to withdraw Ugandan passport number A00199979 that was issued by the Ugandan government to Charlotte Mukankusi, commissioner in charge of diplomacy in the RNC terrorist organization, and to prevent her from traveling to Uganda for RNC mission. Four, to hold accountable facilitators of RNC and Ruth Urunana networks, including Minister of State Philemon Matekie.
Aragira ati icya mbere ni uguhagarika imikoranire hagati y'icyo gihugu n'imitwe irwanya u Rwanda ya RNC na Ruth Urunana, gufata abayigize no kubohereza mu Rwanda ngo baburanishwe, guhagarika ibikorwa byose biteza umutekano mu cy'u Rwanda, kugaruza pasiporo ya Uganda yahawe Mukankusi Charlotte ushinzwe diplomasi muri RNC, kubuza bamwe mu bayobozi ba Uganda gukomeza gukorana n'iyo mitwe harimo umunyamabanga wa leta Philemon Mateke. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa we yumvikanye ahakana ibirego byose u Rwanda rushinja igihugu cye, ndetse asobanura ko igihugu cye cyakoze byinshi mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Rwanda. Yavuze ko nyuma y'inama yabereye i Rwanda, Uganda yagiye igerageza gushyira mu bikorwa ibyemeranijweho, ariko ngo u Rwanda nta na kimwe rwakoze. Yavuze ko ku bijyanye n'amasezerano ya Rwanda no mu buryo bwo gushaka gusubiza umubano ku murongo, Uganda yakuyeho ibirego ku banyarwanda 9 bari bakurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko ndetse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka abo bantu 9 bashyikirijwe inzego z'u Rwanda bagarurwa mu gihugu. Minisitiri Kutesa agasaba u Rwanda ibyo rwiyemeje byo kurekura abanyauganda 50 bafungiye mu Rwanda.
I urge Rwanda to demonstrate the same spirit and raise the concerns regarding the over 50 Ugandan detainees in Rwanda.
Ndasaba u Rwanda kubikora gutyo narwo ku banyauganda basaga 50 bafungiye mu Rwanda. Minisitiri Kutesa kandi yanahakanye icyo gucumbikira imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo RNC na Rudrunana avuko basabye ko hajyaho itsinda ryo gucukumbura iki kibazo gikomeye ku itsinda ryagaragaza ibimenyetso bifatika riramutse rigiye Ministre Kutesa yongeye gushinja abayobozi b'itangazamakuru byo mu Rwanda gutangaza amakuru yibasira igihugu cye kandi agasobanura ko Uganda yihagaritse ibyo bikorwa ibiganiro by'uno munsi byitabiriwe n'itsinda ry'abayobozi baturutse mu gihugu cya Uganda barangajwe imbere na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga Sam Kutesa itsinda ry'abayobozi b'u Rwanda yariyoboye n'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassador Olivier Nduhungirehe ndetse n'abahuza baturutse mu bihugu bya Angola na Repubulika na Demokarasi ya Congo iyi nama ibimburiza batariki 21 z'ukwezi kwa kabiri ikazahuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku mupaka wa Gatuna
bitandatu bishwe mu gwimogo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 ari yamaze kuzugwa mu binogo bitandatu biri ku nkengera z'uruzi Ruvubu rugabura intara za Karuzi na Gitega. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'indwi zitatu icyo gikorwa kiriko kibera ku nkengera z'uruzi Ruvubu umukuru mugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever yashikirije kuri no wa gatanu ivyo uwo mugwi arongoye batohoje. Petero Karavenda icariye yashize ahabona ivyatojwe n'umugwarongoye kubabaho uri kurakorera
bavuga ko ubwicanyi bw'ico gihe bwahama cyane cyane abantu b'ubwoko bumwe bukaba bwahiga abize abifise abigisha abihebe imana abashikiranganji abakozi bakuru bakuru muri leta abasoda abajandarume abadandaza eka abo bantu bakize bifitiye agakinga iradiyo inzu y'amabati bati yamara rero naho uruhigi rwari rutumbereye abantu bo mu bwoko bumwe hari n'abandi rwahitanye kuko babitiranije n'ubwo bwoko canke bafise ico bapfa n'ababahama.
Umugwi Sever kandi uvuga ko watohoje no kubakoze ubwo bwicanyi bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi vy'abo Barundi bwahamwe mu Kivunga ku rubibe rw'intara za Gitega na Karusi. Ndayishariye aradondagura abagize uruhara muri ubwo bwicanyi gushika ubu butagira izina.
Baratubwiye kandi ko ugwaruka rwegukira umugambwe rwakoreshejwe cyane mu gufata abantu batumwe n'abatware b'ico gihe ba musitanteri n'abakonseye ico gihe ngo bashinga ntahe batiwe ku mitumba bari barengewe ngo abafatwa bahamagagwa ku ntonde zanditse bakajanwa mu irohero rikuru ry'Igitega ari naho ibiduga byabakura ari bazima canke bapfuye bagiye gutabwa mu binogo rusangi byabavimbwe ku Ruvubu abashikanwayo bagihema baca bahohoshwa n'abasirikare babarasa bagaca bafurigwa n'imashini.
Abari batumiwe muri icyo kiganiro cyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikiganiro cyari cyerekeye ivyo umugwi Sever ugize imisi urangurira ku nkengera z'uruzi Ruvubu bagize icyo babajije. Uno mukenyezi yashatse kumenya izina rizitirirwa ubwicanyi avuga ko bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu.
Mwanavuze yuko ari leta benshi abatora bushinga tumonyazi bavuga ko ari leta y'icyo gihe none mwate ibitigiri mumaze kubushira habona n'ibindi mwimirije kuzoshira habona mbega kubera iki ubwo bwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amagana cyenda na 72 butoza ku rutonde bw'ibyo twita ihonyabwoko jenoside contre les hutu.
Umukuru w'umugwi Sever yishura ko hakiri kare gutangaza izina ryo kwitirirwa ubwicanyi bwo mu 72 Ndayicariye akavuga ko akiri ikibanza gukogwa.
Habuze iki kwemeza ihonyabwoko mu nkundire mbanzira yuge mu buhinga witwa Sever uritse ku Ruvubu ugatora ibinogo urafurura hari ukugwa ku igufa ku ngunzu ku mutwe ku itibiya kuri Sever niko byatugendeye abashaka baraza no ku wa mbere tumenye ingene bigenda mugabo Sever mu buhinga ni uruta buno nyine ivuga ngo ahapfuye ba irumviriza iratohoza kuko abishwe bamba mu miryango n'ubwo bwoko murondera abishwe barabisha ubwoko bwabo twebwe turitonda kubera tugiye kuyo tafije gutohoza twadukoze nabi ariko azogira igihe mwibwizo yanditse tugira icyo bita qualification.
Intara ya Karusi iri mu ntara z'u Burundi. Ivyegeranyo vy'umugwi Sever bivuga ko yabayemwo ubundi bwicanyi na cane cane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Uno yabajije afise amakenga ko umugwi Sever ushobora gusukiranya ibisigarira vy'abantu bishwe mu biringo bitandukanye.
Mwatubwiye ko mukurandanya murondera muratubwira abantu mumaze gutora hariya mu ntara ya Karusi hariya ku Ruvubu birababaje cane. Mbega ko muri kajya karere hashobora kuba harabaye ubwicanyi 1993 mbega mu bisigarira by'abantu babuzwe? Murafise bwa buhinga bwa adaptation bwo kupima amagufa ko usanga ubu hari ubwo bugufa buhinga mukaraba hema ko abo bishwa ibyo bisigarira mwatoye ari byo mu 1992 atabantu bo mu kiringo boba barishwe hanyuma bagatabwa ngaho muri ico kigo.
Kuri ico kibazo umukuru mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko uzotohoza kubwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva ku ntwaro y'igikoloni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1896 gushika mu mwaka w'igihumbi 2008. Mu itangazo ryerekeye ibikorwa byo kuzura ibisigarira byashikirijwe abarongoye ibisata bitandukanye by'igihugu, umugwi Sever ushikiriza ko ibinogo vyahambwemwo Abarundi bagandaguwe mu gwimogo mu gihumbi kimwe amajana 1972 ku nkengera z'uruzi Ruvubu bigera kuri 18 bitandatu gusa bikaba ari byo bimaze gusuzumwamo amagufa ya bamwe mu bagandaguwe icyo gihe.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turashimiye bagenzi bacu, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze shamwe uliko magishinze kurwanya ibiturire n'isesa gugwa ry'amatungo ya leta mu Burundi rihamagara ico gihugu guhagarika ingingo ifuta amazu yose adandaza amafaranga y'agaciro. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Gabriel Rufyiri atwa ryo shirahamwe yemeje ko iyo ngingo izotangura kuja mu ngira igenekerezo rya 15 ku kwezi turimwo izogira ingaruka mbi zitari nke ku butunzi bw'u Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birikaneza.
Kuva kuri iyo tariki amabanki yonyene niyo yemerewe kuvunja amafaranga y'agaciro. Jean Chiriza, mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, yatangaje kuri uyu wa mbere ko iyo ngingo yaje hageze. BRB yagize avunjayi kuba atubahirije ingingo nshasha yafashe mu mpera z'umwaka uheze ku bijanye no kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro.
Harabaye amanama yo guhanahana ivyiyumviro no gusiguriranira hagati y'ubuyobozi bwa Banki ya Repubulika y'u Burundi na bene ayo mazu yo kudandaza amafaranga mvamakungu, mbere n'umwumvikano ku kuntu inyungu yabo yongana bafatiye ku biciro bisohogwa n'ibanki nkuru y'igihugu ku munsi ku munsi wari wabaye. Mu nyuma haribonekeje utunenge mu ikurikizwa ry'iyo ngingo hamwe no mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa by'ayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu butangwa na Banki ya Repubulika y'u Burundi naho ibanki nkuru y'igihugu itahengeshanije kubibibutsa. Kuri izo mvo uburenganzira bwa bwarahawe amazu adandaza amafaranga mvamakungu bwarayatswe. Bwa kabiri, banyene ayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu basabwe gukuraho ivyapa n'izindi nyandiko zerekana ko bagura bakongera bakagurisha amafaranga amafaranga mba makungu. Bwaga tatu, amazu yegukira amabanki niyo yonyene yemerewe kugura no kugurisha amafaranga mba makungu avunjirwa mu minwe mu Burundi. Cyerekana neza yuko iba inkuru y'uhu yananiwe. Nduvuga ko yari kuba yareza ati faranga rishatse nirivunjwe kuri ya cangiya ntacho bimbyi. Muri ico gihe mirimo iba inkuru y'igihugu yere kuba irikira inanira.
Ariko Gabriel Siri atwashira hamwe urikome rigwanye giturire n'isesa gurwa rya matungo ya leta asanga ije guhuriza huha.
Bibonekera ubwa mbere yuko ibintu byose birondegwa nayo mafaranga y'agaciro bibita mu gifaransa matière première ni bintu byankenegwa bikenegwa kugira ngo hashobore gukogwa nk'akaroro nk'isima hashobore gukogwa ibinyobwa vya Brarudi n'ibindi bintu biva hanze bihamba abanyego bakenera mu buzima bwa gaminsi yose n'ibi bintu bijanye n'imiti n'ibitoro hamwe n'ibita matière première bikora isukari kugira ngo isukari ishobore kuboneka n'ibindi rero ivyo bintu byose ugiye kubiranga ha urubuga ku isoko usanga ivyo bintu ibiciro byigwijije na kabiri ehe ndabe nka karorero mugende nko kwisima ya buseko igiciro kizwi leta yashizeho ni 24,500 mugabo umufuko wa buseko kugira ngo uronke ni 32,000 ifanta nuko ibinyobwa ivyo ari byose bindi nuko imiti yoyo byarabaye akayobera abahinga ntibikivugwa ibibazo bihari n'ibibazo bihambaye cyane ku buryo leta itobifata minenegwe ngo bibaze yuko kugara aya mazu y'ubudandarizo ariyo nyishu bibaza batoye
iyi ngingo y'ibanki nkuru y'igihugu ntabanduka kugeza ubu bitegereza abantu bazotakaza akazi kubera yo ntibiramenyekana ico bikora ni benshi kuko bakorera ku butaka bwose bw'u Burundi cyane cyane ku mipaka ku migwa mukuru y'intara zimwe zimwe no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagizwe n'abanyamahanga n'abavuka gihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukire ku makuru avugwa ku Burundi amashamwe atanu igenga mico gihugu yarunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ni murabanza yitwarira mu leta kwifutwa ryayo ni hagarikwa ry'ibikorwa byayo mu Burundi amashamwe yaheruka gutsindwa muri urwo rubanza
muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igitsata cyayo cyiyungururizo na 5 ni APRODH FORSC FOCODE akate Burundi na RCP mu mfunyafunyo y'igifaransa nka yose yahananira uburenganzira bwa muntu imbere y'uko afutwa mu gihugu mu mwaka w'2016 ubu yahisemo gukora ibikorwa byayo mu buhungiro ayo yunguruje agaye urubanza rwaciwe n'igisata ca mbere ciyo sentare mu mpera z'umwaka uheze ingengo yavuga ko ifutwa ryayo atamategeko ryaho nyanze yaba ayo mu Burundi canke ayo umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gufutwa ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwayagirije kwegeza uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigomoko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ayo mashami yoyo asegura ko yafuswe n'utabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganje w'ubutungane icyo nico catumye bunguruza nk'uko bivugwa na Vitan Shimirimana aserukira Forsk rimwe muri ayo
icyo gisata cya mbere rero cya sentare ya Afrika y'ubuseruko kikaba cyarihenze cyane mu kwibaza yuko umushikiranganje yoba afise uburenganzira bwo gufuta ishirahamwe kuko uko ibwirizwa byo mu gihugu cy'1992 rigenga amashirahamwe ritegekanya yuko iyo bikenewe yuko ishirahamwe rihagarikwa ku mvo z'umutekano cyangwa ku makosha ryakoze bitegereza guca muri sentare gaca urubanza hanyuma rero umushikiranganje akaza gufata ingingo yo gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ibyo rero ntibyigeze biba mu gihugu cy'u Burundi ayo mashyirahamwe ntiyigeze akora amakosha kandi niyo yari kuyakora ntiyigeze ahamagwa muri sentare ngo acirwe urubanza ku buryo rero bandagiye bashobora kuza gutegeka yuko ayo mashyirahamwe ahanagurwa
abo baharaniye uburenganzira bwa muntu bizeye uruzocibwa n'igisata cy'iyungururizo
hanyuma ikigira kabiri kinatangaje nuko no mumburano z'uwaserukiye leta y'u Burundi Nestor Kayobera yari yivugiye yuko ayo mashirahamwe atafuswe no bivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza uko yabivuze atabaye likide mugabo ngo yuko yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi mugabo si uko biri kuko ntiyahagaritswe kandi ntiyabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi ahubwo yarafuswe nukubuga yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yarayishe ni nkuko dufashe yuko ishyirahamwe ari umuntu nkuko amategeko asanzwe abigenga yafashe ingingo yuko atangaje yuko ayo mashyirahamwe yahwereye ayazitsa yahambye rero twibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije w'ugusigura hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gutunganirizwa agasubira agakora ku mugaragaro yemewe n'amategeko y'u Burundi.
Yamara leta y'u Burundi yoyo ibona ko n'ubu izotsinda urwo rubanza. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta muri izo manza mu butumwa bugufi yarungikiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yagize ati yes ni kwa kundi no gutsinda nka mbere. Ayo majambo niyo Kayobera yamye avuga kuva urwo rubanza rugitangura imbere ya sentare nkuru ya EAC.
Nako nyine murazi ko nka kamera yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza twe twaze kubunguruje rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara intambara bazwa tari amasasu gusa intambara yo mu gutungana bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze kumbure banezereze n'ababatumye yafuswe ni ngo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu by'imigumuko no kugungamira umutekano w'igihugu muri 2015 ivyo navyo mu bisanzwe murazi ko ishyirahamwe ridahanije ibishobora vya politike bijyanye bijamwo iyo badafutwa ari we mushikiranganje ibare baryaguye mbere iyo tutabafuta bigeze.
Aya mashyirahamwe yamye hakana ivyo yagirizwa ko atigeze ahamagarira abantu kugomoka ahubwo ko yariko aharanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ubu akora amaraporo y'iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu habe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU canke sentare mpuzamakungu mparavyaha CPI. Yamara bamwe mu bayarongoye bararungikiwe imitahe mpuzamakungu n'u Burundi imitahe biyamiriza bivuye inyuma kufise intumbero za politike aho gushaka kubahiriza ubutungane. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Amgisata cyo kumenyesha makuru naho runanirwa bamenyesha makuru mu gihugu cha Senegal rusaba iradio y'abongereza BBC gusubira ku ngingo yafashe yo kwirukana umenyesha makuru Jacques Matin kwera ikiganiro yagiranye n'umwanditsi Charles Onana ku Rwanda. Venustin Nshimiyimana mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza adusigurira izino dosiye.
Hashize amezi hafi atatu umunyamakuru Jacques Matin ukorera BBC mu biro byayo i Dakar muri Senegal yakoze ikiganiro n'umwanditsi Charles Onana uba mu Faransa. Baganiriye ku gitabo aherutse gutangaza yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise Rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri 1994. Muri icyo gitabo cye umwanditsi w'umunyamakuru Charles Onana yemeza ko ingabo abafaransa zazanywe mu Rwanda no gutabara abatutsi akongeraho ko ubufaransa bwabitewe n'uko amahanga yavugaga ko bushyigikiye leta yavugwagaho gukora ubwicanyi muri 1994. Mu kiganiro cyahise mu bice bibiri bitandukanye kuri BBC mu rurimi rw'Igifaransa Charles Onana yavuze ko yakoze ubushakashatsi bwimbitse akifashisha inyandiko zibitse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa Elysee izibitse ku cyahoze ari icyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha. Minisiteri y'ingabo y'Ubufaransa izibitse mu biro by'uwahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton ndetse n'izibitse ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Izo nyandiko zose avuga ko zahishuye ko ibyo bavuga ku basirikare b'Abafaransa atari byo, ko izo ngabo zitigeze zikingira ikibaba bicanyi ngo bahunge. Ejo bundi ku itariki ya karindwi kwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru Jacques Matin yabonye ibaruwa imwirukana hadahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi. Ikigo cy'itangazamakuru BBC cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora. BBC ikomeza igira iti
bakomeye uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba BBC byatumye leta y'u Rwanda yohereza ikirego kuri BBC itibyo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanwe ku kazi kubera ikosa rikomeye ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uruhare leta y'u Rwanda yagize cyane cyane ku kirego BBC ivuga ko yagejejweho Minisitiri ushinzwe EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego leta y'u Rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba BBC ubwayo umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko niyo u Rwanda rwaba rwaratanze kirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa
baravuga ko leta y'u Rwanda yatanze ikirego icyo kirego kirihe niyo kandi cyaba gihari kubera ko leta y'u Rwanda ibifitiye uburenganzira none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro nari kubyumva iyo Jacques Matanda aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na leta ushyira mu majwi u Rwanda akaba atarahawe u Rwanda umwanya wo kwiregura ibyo nabyumva
none se BBC ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda ivuga ko ntacyo yatanze ijwi rya Amerika ryandikiye BBC ribaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho mu itangazo BBC yagejeje ku ijwi rya Amerika n'ubwo bwose birinze gusubiza ikibazo wabajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na leta y'u Rwanda Mu gisubizo BBC yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya BBC agenga ikora makuru muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya BBC nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri Afurika no ku isi Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko icyemezo cya BBC ikinyuranije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya ati rero ntabwo tuzabuhara kubera BBC
twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutanigana ijambo Ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Senegal. BBC yafunguye ibiri Dakar igomba kubahiriza amategeko ya Senegal.
Dakar est obligé de respecter la législation sénégalaise en la matière.
Hagati aho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa internet ku cyumweru isaba BBC gusubiza Jacques Mata ku kazi irinda kugera ku bantu 75,000 bashyizeho umukono Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika lo
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe
koze fatiringe behuye geranije amajwi yacu hamwe na engineer Odyssey kumwe muhinga bw'ivyuma byene nahazwe narindemesheje ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ndabike banure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose turaza kongera igihe cy'isaha 10 mu kiganiro muri isanga igihe cy'isaha 10 ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda tubatumiye no mu bindi biganiro biri imbere igihe cy'isaha 12 azora makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari igihe cy'isaha 1:00 mirongo itatu naho amakuru agezweho ku isi ariko turaza kwibanda cyane ku mugabane wa Afrika. Mugira Imana mu byo muri mwo byose mubandanye kugihegwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isa.
Mwaramutse neza dusunsuruke.